VOA. Murumva ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Hano muri studio muri kumwe nanjye Etienne Karekezi mu biganiro byacu mwese mbahaye ikaze kuri radio yanyu Radio ijwi rya Amerika.
Nari namye ibujumbura kwiyandikisha nk'abandi bamenyesha makuru nk'uko twabisabwe n'ikigo sense. Hanyuma rero ngarutse ku mugoroba ndaja mu kirabo nk'abandi.
Uyu ni umunyamakuru Nestore Ndayitwaye ko wandikira Institut Panos avuga ku buryo yahohotewe. Iyi nkuru kimwe n'izindi zirimo ikibazo cy'imibereho y'abanyororo muri gereza ya Muyinga ndetse n'ikibazo cy'umutekano ku mushingamateka mu ntara ya Ruyigi ni inkuru tugarukaho mu kanya gato mu biganiro byacu ku ijwi rya Amerika. Mwese mbaye mbararitse.
Nestor Ndayitwaye ko nk'uko amakuru twakuye ku mugabo mukuru w'intara ya Rutana abimenyesha kongera kenshi.
Mu Burundi abashinzwe umutekano kuri uru gihugu bavuga ko polisi atari yo yataye muri yombi cyangwa se yaba yaranyereje umunyamakuru Jean Bigirimana wandikira ikinyamakuru cyo kuri internet iwacu. Yaburiwe irengero kwa gatanu w'icyumweru gishize, ariko hagati aho umenyeshamakuru akorera Institut Panos Grand Lac mu ntara ya Rutana wavuga ko yaraye akubiswe n'abo yita intwazangabo mu gipolisi. Ni inkuru yakurikiwe n'umunyamakuru wacu Fidelite Ishatse.
Nestor Ndayitwaye ko nk'uko amakuru twakuye ku mugabo mukuru w'intara ya Rutana abimenyesha kongera kemezwa n'uwo byabaye ko yakubitwe mu gihe cy'uwa mbere shiru wa kabiri mu kirabo ku mugabo mukuru w'intara ya Rutana asanzwe aba.
Nari namye ibujumbura kwiyandikisha nk'abandi bamenyesha makuru nk'uko twabisabwe n'ikigo sense. Hanyuma rero ngarutse ku mugoroba ndaja mu kirabo nk'abandi, nagiye numva ntwazangabo mu gipolisi yitwa Nkurunziza Leandre akorera ngaha muri komisiyari ya Rutana aciye avuga ngo umumenyesha makuru ngahaje wakora iki, jewe cyenda mwishyura nti none gamutama mu kabare hari ibyukuzi ugira twahazanye, nibaza yuko tuba twaje gusorora no kwivuna akanyota uko nyine gusa ntaraheza no kurivuga, nagiye numva ngo muyo ku mutima wamenga nkubiswe n'inkuba. Hama rero twari kumwe ngaho baca barambunira habaye bati nyabuna araba witahire nca ndataha.
Mu gitondo cy'uno wa kabiri mu gihe Nestor Ndayitwaye ko yaramutse aja kwa muganga iyo ntwazanga mu gipolisi yamugabishije.
Mu gatondo icyo gihe nari ngiye kwa muganga twahuye arahagarika imodoka yiwe yahagaze nko ku metero kuko naje sinari kumwegera, inkingoma yagukanze irahuruza gahunga aca ntumurutuka mbwira ngo umuntu apfa rimwe ngo ngiye kuronderera ngo manda igitega kugira ufatwe. Njewe ndibaza nti none umuntu nugufa gufata mbega hoho manda ziri gitega gusamurutana nta butungane buhari, sinzi ngira arafise igituma yabuze yuko yoja kurondera igurupa pro guhumagarika igitega. Umukomiseri yankubise naco twapfa nta nakimwe kiretse gusa karigeze gucamwo ndamusaba ngo anyunguruze, anyunguruje nk'imetero zitanu acyayongera guhagarara ambwira ngo jewe ngo ntamenye amakuru bangira mu modoka.
Ubu Nestor Ndayitwaye ko afise amakenga ku mutekano wiwe.
Jewe amakenga ku mutekano wanje sino yabura, nsanzwe afise umuryango ngaha. Hama murumva imaze kubibona ibintu nk'ivyo ntibyo reka kugutera ubwoba ngo umupolisi afise inkoho amaze kukubwira uko ko gupfari rimwe we wo bihinsiguriye ni ibintu bigoye cyane. Nsaba ko umutekano wanje wokingirwa.
Kubije niyo ntwazanga mu gipolisi izwi ku izina rya Leandre Nkurunziza, umuvugizi w'igipolisi Pierre Nkurikiye amenyesha ko abantu babiri batanye mu mitwe baborewe mu kabare. Pierre Nkurikiye amenyesha ko bamwe batovyiheranya ngo bavyitunganyirize kuzo kwitura ubutungane azotunganirizwa. Muri Institut Panos Grand Lac aho Nestor Ndayitwaye ko asanzwe akora barabazwa n'ukugene gushika ubu ataca igipolisi cyari bwakore ku bijyanye n'iyo ntwazangabo yakubise umenyeshamakuru wabo. Kubwa Vincent Nkeshimana yajwe imigambi muri Institut Panos, Grand Lac inyifato nk'iyo yari ikwiye kwihanizwa. Ukwitura ikigo sense cy'igihugu kije kugenzura ingene ibinyamakuru bikora ngaha mu Burundi ni imwe mu byo bagiye gukora mu ntumbero yo gutunganyiriza no gukingira uyu menyeshamakuru nk'uko Institut Panos Grand Lac ibandanye ibimenyesha. Ikigo cya leta sense kigenzura ibimenyeshamakuru mu Burundi Karenga Ramadan arongoye ico kigo amenyesha ko mu kigo sense batari bwamenye ibyabaye kuri uyu menyeshamakuru Nestor Ndayitwaye ko. Ku mugabo mukuru w'intara ya Rutana Fidelite Ishatse ijwi rya Amerika.
urakoze Fidelite aho mu Rutana naho mu ntara ya Ruyigi umudepite no kuvuga umushinga amateka witwa Pascal Bizumuremyi wo mu ishyaka Amizero y'Abarundi rya Agatondwasa uyu ni vice president w'inteko ishinga amategeko uyu mudepite atangaza ko aburabuzwa n'inzego z'umutekano umunyamakuru Fidel Antoine Sabimana uhagarariye urya America muri iyo ntara ya Ruyigi niwe udufitiye ibisobanuro birambuye kuri iyi nkuru
Umushinga amateka Bizumuremyi Pascal yatowe ku ruhande rw'urunani y'Amizero y'Abarundi uruhande ruyoboka Gatogwasa icegera cy'umukuru w'inama ishinga amateka kuva ku munsi wa Mungu avuga ko umutekano wiwe ubangamiwe nabo yitimbonera kure n'abakozi biperereza uwo mushinga amateka avuga ko buramatari w'intara ya Ruyigi Hassan Abdalla yoba ari nyuma yabo bamuhuza amahoro uyu mushinga amateka avuga ko ku Imana uheze haje umukozi wo mu iperereza amufata amasanamu aho yamusanze mu kabari amubajije igituma abikoze amwishura ko ari akazi kiwe atabindi yo mubaza
navuga nti ntegezwa gufatira ako kantu zaho gafanta ngaha aye nka kabari kuyo kaba batware mpavye banyagiriza yuko ndiko nkoresha amanama aho nyene ninjiye mwako kabari Na numu nota watevzi, nagiye mboni mbonera kure, zitangura kunzunguruka. Hama jitwe, je ni chaye ngaho oye, munyuma, nagiye mbona haza ujejwe dokumanta. Iche, uwo bitango ni chegira, na nuwonzi, ni chegira ngochuku tukwara dokumanta, siyo muru yigi, yitwa koruneye. Ashitse, ashitse ndamutsa, ndamu kije, ngu ni wengo honorable, ego ngu yambo honorable. Ngurena anje ni ichare, ni kadata wa anje. Ni wicare ntacho nicara nyeje ngaha aye ntabona yuko iki ahagara nko ku kilometero nko kunze ku metero 5 mbona ari kara arankamera cyane abaza none wewe kuri kora uri kora dufotora twagutuye gudufotore acavuga ngo nico njejwe ngo nico njejwe ngo naheje ngo gufa ntufotore ngo heje gufa ku kamera munyuma yaciye agenda gatoya guverinoma yaciye yandikira message iyo message yanyandikiye ivuga ngo abantu bose mwari kumwe ngo uri gukoresha inama ngo bitazwi n'amategeko ndagusabye yuko wo bandungikira bakishikana ejo mu gatondo ka kare
uwo mushinga amateka aremeza ko kumuburabuza atari vyubu kuko no mu kwezi kwa kane yagiye kugarukira ku bantu bari babuza babo muri komine ya Gisuru batewe n'abagizi ba nabi ico gihe abajeje intwaro n'igipolisi baramujije kubagarukira ko
kore rivyo bibaye ubugira kare ko murabona ko n'ubwa mbere igihe natwara byabiryaga ngo umuntu uzenye mu kumutumba abantu uze wa munyinya barampagaritse baramburagiza gushika aho baza kwaka abona bihaye n'ivyo biryaga ngo ntibarapfa babinsubije
none wewe ivyagushikiye ubinsiguriya
y'ibintu byashikiye insigo ndabihe ndabinsiguro ya politike kuko bamaze iminsi bavuga yuko muri Ruyigi muna bamariye ngo abanywanye ngo bazuhava babura ngo amajwi ngo muri 2020 ngo bategeza gukora ibishoboka byose kugira ngo jewe ngo bampagarike ngo bankure ko ngo abantu zenye ngo abanyagihugu abanyagihugu ngo baranyoboka ngo ntibumva igituma mugabo jewe nizo nama jewe nshaka gukoresha inama ndabisabira uburenganzira banyimye nkabihagarika
Hassan Abdalla aramutse intara ya Ruyigi asigura ko umushinga amateka yihaye gukoresha amanama yo mu kinyegero buramatari Abdalla avuga ko adashobora kumwihanganira kuri iyo ngendo kuko biri mu bishobora guteza umutekano muke mu ntara arongoye buramatari Abdalla Hassan abandanya amenyesha ko mu gihe cyose yoshaka kugirisha inama nk'uwatowe kuba umushinga amateka yohabwa uburenganzira mu Ruyigi Fidel Antoine Sabimana ijwi rya America
Kuva ku itariki ya 25 kugera ku itariki ya 28 z'uku kwezi kwa 7 ishyaka ry'abademokrate rizahurira mu ikoranero kaminuza convention mu mujyi wa Philadelphia muri leta ya Pennsylvania intumwa zizaturuka mu gihugu cyose kugira ngo zimike ku mugaragaro kandida wabo mu matora ya president wa leta zunze ubumwe za Amerika bazashyiraho kandi n'amahame bazakurikiza mu matora yo mu kwa 11 gutaha. Radio yanyu ijwi rya Amerika izaba ihababereye.
Ijwi rya Amerika i Washington DC turacyabagezaho amakuru ku Burundi noneho mu ntara ya Muyinga abantu bafungiye muri gereza ya Muyinga bari nubira abashinzwe ikibazo cy'imibereho yabo ko batita na gato ku buzima bwabo ni inkuru yakurikiwe n'umunyamakuru Jean Bosco Ndarurinze uhagarariye ijwi rya Amerika aho muri Muyinga
Nishemezwe Elias munyororo w'imyaka 17 aturuka muri komine ya Bwambarangwe mu ntara ya Kirundo niwe yaraye afiriye mu bitaro by'Muyinga amakuru dukura mu ibohero rikuru rya Muyinga avuga ko abanyororo bagize agashavu keshi ndetse bahakwa no gushaka kugumuka mu gatondo ko kuri uwa kabiri bamaze kumva urupfu rwa mugenzi wabo ayo makuru avuga ko abanyororo bashavujwe nuko batabarije uwo yitavye imana ko arembye kuva mu ndwi iheze igisata kijejwe imibano mu bibohero rikuru rya Muyinga kibifata minenegwe. Elias Nishemezwe yabanje kuvurirwa mu ivuriro ry'ibohero rikuru rya Muyinga. Abanyororo bavuga ko iryo vuriro atabushobozi na bukeya rifise ryo gukora ibipimo bikomeye ku ndembe. Ngomanziza Alfred Frank umuyobozi w'ibohero rikuru rya Muyinga arakana ivyo abanyororo bagiriza ubuyobozi arongoye. Avuga ko ahubwo baciye bihutira kurungika ku bitaro umunyororo yarayitavye imana ubwo nyene bakimenya ko arembye. Avuga ko ivuriro ry'ibohero ryakurikiranye amagara yiwe uko bitegerezwa. Mu ibohero rya Muyinga hari hatekanye naho abanyororo bararanye agashavu. Tubajije umuyobozi w'ibohero ko abanyororo babashatse kugumuka mu gatondo ko kuri uwa kabiri yishyuye ko natwe twibonera uko ibintu byifashe. Uwo munyororo yarayitavye imana ari mu Barundi barenga gato ijana bari bafashwe n'igipolisi bavuye mu gihugu cya Tanzania kuva igenekerezo rya kane ukwezi kwa gatandatu uwo mwaka turimwo. Bavuga ko bakoreshwa n'umutanzania azwi ku izina rya Safari Munyara, bavuga ko yabakoresha mu mirima y'itabi. Uwo musore ari mu bashika 23 bagumye bakurikiranwa n'ubutungane, abandi bakaba bararekuwe. Abo bagifunzwe bakurikiranwa na parake ya Muyinga ku cyaha cyo guhungabanya umutekano w'igihugu. Uwo musore akaba yinjiye mu ibohero rya Muyinga ku igenekerezo rya 15 ukwezi kwa gatandatu. Mu ishyirahamwe AVDP yaranira agateka k'abanyororo n'agateka ka muntu muri rusange mu ntara z'uburaruko, bavuga ko amategeko yaho nyanzwe. Jana y'abagabo aserukira iryo shyirahamwe mu ntara z'uburaruko avuga ko uwo munyororo yatabarijwe hakiri kare ko arembye, maze ababijejwe ntibihutira kumujana kwa muganga. Asaba abarongoye amabohero mu ntara z'uburaruko kwitwararika amagara y'abanyororo mu kubarungika kwa muganga bacumva ko bagwaye. Jana y'abagabo aserukira AVDP mu buraruko ati abarongoye amabohero bumenya ko umunyororo agumana agateka kiwe ka muntu naho yoba yagirizwa icaha gikomeye nk'ico uwo musore akurikiranwa ko n'ukuvuga ico kuja mu migwi igwana. Aho twashika imuyinga twasanze abajyango b'uwo muhisi Nishemezwe Elias bamaze gutwara ikiziga kiwe kugishingurana iteka, tukaba tutashoboye kubonana nabo. Imuyinga, Jean Bosco Ndarurinze, Ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika, amakuru mu munota umwe. Na makuru ya video kuri telefone igendanwa.
Nayabona nte?
Biroroshye cyane. Ohereza ijambo VOA kuri nomero 26656 wiyandikishe.
Aho naba ndi hose se?
Nibyo rwose. Kuri telefoni yawe kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu. Ni video y'umunota umwe gusa y'inkuru nyamukuru zo muri Afurika.
Mu masegonda 60.
Yego, nta handi wayakura uretse ku Ijwi rya Amerika.
Waba utekereza iki ku bugizi bwa nabi cyangwa se utekereza iki ku bumuntu?
Ese ibi byaba bifitanye isano n'ubuzima bwacu bwa buri munsi?
Kurikira ikiganiro ejo mu mashuri. Ni ikiganiro gihuza urubyiruko ruturuka muri amwe mu mashuri yisumbuye yo mu Rwanda, rukaganira ku nsanganyamatsiko zitandukanye.
Tujye inama,
bityo duhuze ibitekerezo.
Twigire kuri ejo hashize,
twubake ejo hazaza. Ikiganiro ejo mu mashuri mugitegurirwa n'umuryango Ejo Youth Eco ufatanyije na Benevolencia hagamijwe gukumira ubugizi bwa nabi.
Iki kiganiro mukigezweho ku nkunga ya ambasade ya Suède mu Rwanda binyuze muri gahunda igamije gutanga inyigisho ku mahoro mu Rwanda RPEP.
Ikiganiro ejo mu mashuri buri wa kane na buri wa gatandatu.
Ni ku isaha y'isaa 12 n'igice za mu gitondo kuri Radio Ijwi rya Amerika 104.3 FM.
Nimuze dukumira amakimbirane, twimakaza amahoro.
Ikiganiro ejo mu mashuri.
Ni cyanjye,
ni cyawe,
ni cyacu.
abakomeje kutwumva kandi mbibutse ko mukurikirira radijwi rya Amerika yumvikanira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mu Burundi hari amashyirahamwe yatangiye gahunda yo guhagurukira ikibazo cyo kumvikanisha abarundi mu biganiro binyuranye bigamije gusana imitima no gutuma abantu bagarura icyizere cyangwa umwizero icyizere cy'uko babana mu mahoro. Rimwe muri ayo mashyirahamwe ni ryitwa Initiative Echangement Burundi tugende ubuntu rya Leonidas Nijimbere. Mu kiganiro muri Sanga kuri ry'Amerika mu kanya amaze kuvugana na mugenzi wacu Frederic Nkundikije, hano aratangira asobanura neza icyo iryo shyirahamwe ryabo ayobora rigamije gukora ndetse n'icyo rikora mu Burundi.
Ishyirahamwe Initiative Changement no ryita yuko ishyirahamwe mu kirundi twavuga tuti gira imigambi yo guhinduka. Hanyuma iryo shyirahamwe ryashinzwe n'umupastori w'umunyamerika mu 1921, ni ukuvuga inyuma y'ingwano ya mbere y'isi yose. Umupastori rero yabonye yuko imitima y'abantu yahungabanye bataruraniwe, ahubwo benshi bahungabana birukira ibigwanisho, akimvira ati umwanya ntukiri w'ibigwanisho, ahubwo ibigwanisho zose nibashyire hasi, abantu bose bashyire hasi, ahubwo bakomeze imitima yabo. Iyo shyirahamwe rero yari yaryise mu Gifaransa Réarmement Moral. Iryo shyirahamwe rero rirakora cyane cyane mu kugerageza gutunganya imitima y'abantu, mu kugerageza guhumuriza abantu, mugerageza kumvikanisha abashwanye, hanyuma rero yakora gushika naho ingwano ya kabiri y'isi yose iruha igatera.
Mu Burundi mwaritanguje gute ko numva ari ishyirahamwe ryari rifise ryatangujwe n'umunyamahanga?
Twebwe mu Burundi ishyirahamwe ryagiye kuza muri 2004 niho twarishinga, ryemerwa na leta mu 2005. Mbona ko ndakwereka yuko rifisi iryo ryo Burundi rifisi inkomoko kuri iryo international iryo shyirahamwe international, ariko niryo ryabyaye iryo ry'i Burundi. Urumva rero mu ngwano y'isi yose nduzeye mu Buswise hariho ikizu kinini ya bimwe bita shato ahantu mu mutumba witwa ko, aho rero hahungiye abayahudi bahunzeho nyabwoko 5,000. Ingwano y'isi yose iraba ariho baba nabo muri iyo shato. Noneho rero ingwano iheze abayahudi baciye bakwira isi yose baragenda, bamwe baje i Buraya mu bihugu by'i Buraya bindi, abandi bagenda muri za Amerika, abandi bagenda muri mu Burusiya n'andi henshi rwose, abandi ndetse baja muri Israyeli. Hanyuma rero nuze leta y'Ubusuwisi igiye kuraba iyo shato, isanga iyo shato rero isa n'itameze neza kuko urabona ahantu hamaze abantu 5,000 imyaka 5 nyine. Hari urumva rero ntihari hameze neza, baca barimvira ati tuyisambure tuyihebe. Hanyuma rero umupastori w'umunyamerika Frank Bachman naci yavuga ati ya iyo shato yakoze ibintu by'agatangaza, yakirije ubuzima bw'abantu 5,000 ntawe isambura, je ndayiguze. Acarayigura acaba rero ahoko acahaba siege mu Kirundi ni icicaro. Urumva rero iyo Réarmement Moral irakora gushikaho muri 1990 bahindura izina baravuga bati Réarmement Moral gisa n'icyatitutse ngo duhindure izina cyo bayita Initiative Changement, ni imigambi yo guhinduka. Kuko bavuga bati ubu hageze ko abantu bahinduka, ibyo kwirukanga barondera ibigwanisho bisa n'ibyacureshe abari muri 1990. Niho rero icyo cyicaro urumva icyo cyicaro kirahuza abantu, ndetse aho ko niho hatanguye kumvikanira inyuma y'intambara ya kabiri y'isi yose, hatanguye kumvikanisha abafaransa n'abadage uko niyo byabereye
tugarutse ku bintu rimaze kurangura mu Burundi mu maje mu make cyane gose mutubwire imigambi imaze kurangura ndumva ko iyo shiramwe ari shiramwe rishobora kugira kamaro cyane cyane muri iki gihe mu Burundi hahora nk'intureka ya politike ikana n'ubwicanyi bw'abaye ibintu mumaze kurangura muri iyi minsi nibi
urumva kuva igihumbi kimwe '98 ibiganiro by'Arusha bitanguye hagati y'Abarundi iyo shiramwe ryagumye Abarundi hafi yarabaherekeza rigafasha cyane cyane ritigeze kwishyira hejuru ritiyerekanye rigafasha cyane cyane abahuza hanyuma rero rimwe rimwe hajya Abarundi bafashe akaruhuko kuko ikibiganiro baca bafata nk'aba abanyepolitike nka babiri cyane cyane bafata abafrodebu babiri bagafata abayiprona babiri bakabajana ahoko hanyuma bakamarayo indwi yose baganira buhoro buhoro kugira ngo bashireho umwizigirano hanyuma rero kwizigirana bamaze kuba batashe i Burundi hanyuma bagasubira induzeye y'Arusha ibiganiro bacu bagerageza ugasanga bigenze neza gusumba kubera izo nguvu n'uwo mwumvikano
bakoreye aho nyene ko mu majambo make muri iyi minsi haheze umwaka uruhoraga rwa politike rutangwe mu Burundi murashaka kutubwira ikintu iryo shyirahamwe ryaranguye muri iki kiringo cy'umwaka kirangiye
iryo shyirahamwe ryacu twe turarangura ibintu byinshi icya mbere cyo dukora turakora turagerageza tugatanga ibi kibanza tukagitegura neza tugatanga uburyo bwose bushoboka kugira ngo abantu baze bagire ibiganiro abanyepolitike cyane cyane bagire ibiganiro kandi bakemera bakabizamwo kandi badasangiye imigambwe badasangiye ivyiyumviro ivyo rero turabigira kenshi gose turahuza abantu gutyo hanyuma ikindi dukora turagerageza guhura n'abanyepolitike umwe umwe mugahura ukamubaza ibyo yiyumvira kuri iki bishobotse yuko hari icyo ushobora guhanura ugahanura ikindi tumaze gukora dukora kandi kenshi ni uko dufasha abantu bacanyemo cyane cyane imigambwe yacitsemo imigwi ibiri ibiri turayifasha kugira ngo isubize hamwe
bibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradio ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda turafise abanywanyi muri radio ijwi rya Amerika bafise ivyiyumviro canke ibibazo abashikiriza umushyantahe Leonidas ku vyerekeye cyane cyane ishirahamwe initiative et changement Burundi tugendera ubuntu turi kumwe na Eric Eric muriwe neza
miriwe
murafise ikibazo murafise icyumviro
ego ndamukeza umutumire ati arabaramuta
yarakumva tugakwijambo
ego narifise akibazo ngomba kumubaza kimwe urakiboroheje kumubaza ikibazo mugabo yagiciro handi mengo ntiyacishwe neza
ego
ari ukuntu Burundi ngirango yasanzwe yibona ukuntu Burundi gwaramaze iminsi muri crise politique yasiguye historique iyo initiative changement ego twabyumvise kandi twabishimye mugahantu ahantu umuntu atamutahurira yoshobora kuduha nk'akarorero kamwe cyangwa tubiri ikintu iyo initiative yoba yashiteko hamwe n'iyo changement mu Burundi yoba yarashiteko nico kibazo narifise nta kindi murakoze
ego urakoze Eric reka dufate n'ikindi kibazo cha Felix cyangwa cyumviro hanyuma mushyantahe Leonidas nje imbere arabishurira rimwe Felix mwiriwe neza
cyane
murafite ikibazo murafite icyumviro
yego cyane yego nkuko namukurikiranye
yego
aha mu Burundi Burundi zagiye bugwa mu ishyanganya kenshi yavugiye ko yafashije abafrodubu n'abayiprona mu ngwana zagiye ziracangaha yego ubu ho hashamiranye bande abazohuza ni bande nk'akarorero mu gisata cy'inyigisho hari aho wigisha abanyeshuri ugasanga bashoboye ku ndabashoboye kumva icyo wabigishije hari ibyo bita procedure hari ibyo bita procedure d'enseignement hari ibyo bita méthode d'enseignement ifuraba nge iyo wakoresha yuko idatomoye ukashobora ukakoresha iyindi canke iyo uri muganga umuntu akakwivuza kijya mbere hanyuma yangwa rigasubira ikagaruka uchuraba ingene wo muhubundi mucugira ngo iyo ngwara iraba yongera igaruka gisubire kugaruka none kugeza ubu initiative eshanjuma ifise ubundi buhinga bumeze gute ifise izindi nyingo yafashe gute izindi procedure izindi mezire cyangwa metode kugira ngo izi ngorane mu Burundi zamaziraba urabona guhera kera ubu Burundi bwikukira gushika ino saha imyaka itanu turayonsa amahoro yindi myaka ingahe amahoro arasubira arahungabanye n'ubuhe buhinga zaniye abarundi kugira ngo
urakoze Felix reka duhe ijambo mugisha mwiriwe neza
mwiriwe
murafite ikibazo namwe murafite icyumviro
yego nashaka kubaza uwo mutumire
yego
ko iryo shyirahamwe ryabo ryatanguwe muri 2004 mu Burundi nagomba ndamubaza ibintu byo bamaze gukora kugira abanyabanesha Abarundi hama ngongera nkamubaza muri izi ntureka zabaye muri iki gihe duhitiyemwo ko hari himigwe ibiri ivuga ngo umukuru w'igihugu ntarekorewe kuyitoza abandi bakavuga ko arekorewe kuyitoza twashaka batubwira aho bari bahagaze bo muri izo mpande zibiri hame bace batubwira n'ikintu bagiye gukora kugira ibi bibazo turimwo bihagarare kuko tube twabona umenga kugira bihagarare nuko batubwira ati uyu ari mukuri uyu nawe ntakora arimo komisaba abantu bagatora inyishu y'ibi bibazo turimo
muko kwishora icyo kibazo mugisha nibaza ko haza gutangura ku cya gatatu kuko ikibazo cya mbere babajije cyuko yo gushikiriza ivyaranguwe yari yabiciye ku mayange reka duhije mu mushinga na Leonidas anije imbere atangura yishure ibazo byabajijwe na Eric Felix na Mugisha
urakoze cyane icyo ibazo byabajijwe na Eric kandi benshi babigarutse ko bose nkabaza babigarutse ko ni twaranguye ibiki twaranguye ibintu bitari bike cyane rwose kuko nguko nabwiye cyane cyane twicyo dukora twe turabacamanza kandi twebwe ntitugira aho duhagaze mu bintu bya politiki icyo dukora twebwe ko nabwiye mu gifaransa bavuga ati créer de l'espace donc gufasha abantu bakaja hamwe bo nyene bakiganirira wowe ugatanga icyo twita logistique donc ugafasha ibyo byose bifasha kugira ngo ibyo biganiro bigire aho bija naye ahandi intumbero yacu ni ukutagira aho duhagaze mu nduru zoba ziriho hanyuma ngira ngo ibindi araza kubyumva ngiye kubyo bibazo abandi babajije aza kuronkamo inyishu naho nyene hariho nka Felix yaciye abaza ati mbega ubu uzohuza abandi twebwe duhuza ababisabye mugabo urumva ari ababisabye ati nimuduhuze turagerageza tukabaha aho bahurira hanyuma bakiganirira bo nyene bakitorera bagatora umuti w'ibibazo bafishe sitwe tubaha imiti hanyuma ubu inco tubandanya dukora n'ubu ni uko abanyamigambwe bose bashamiranye tubatumira mu manama dutegura kandi bakayazamo bagahura nibaza yuko ubu dusigaye turi amashyirahamwe make asigaye akora ivyo bintu agahamagara abantu badahuza cyane cyane mu za politiki tanzane ubu muri iyi minsi kugira ngo bahuze ibyo icyo dukoresha nacyo uko nababwiye twebwe twerekana yuko ataho duhagaze hanyuma tubabwira yuko ari bo nyine bategerezwa gutora umuti w'ibyo bibazo bafishe kandi ikindi ni uko hagiye ikigoye cyane ni ukuja hamwe hanyuma rimwe rimwe ashobora kubumvisha nk'uburorero bwa hano nyine byagenze nyine abantu bagiye barashyiraho icyo twavuze kwizigiranira kuko kenshi ikibi ni uko abantu batizigiranira bakaguma binubana
ni Leonidas Nijimbiro mu ishyirahamwe Initiative Changement Burundi tugendera ubuntu mu kigano muri Sangana Frederic Nkurikije mwese rero turabashimiye gukomeza kumva Radio Ijwi ry'Amerika hano kuri mikoro mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi mukomeze kandi mugira umugoroba mwiza